VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ubu ni wa mwanya Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri Sanga mwumva buri munsi saa 10 amasaha y'i Bujumbura ni Kigali mu Rwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteza amatwi muri studio Indwi muri kumwe na Oriane Tangishaka na Eugenie Mukankusi. Uno munsi turaganira ku bikogwa by'umurundi kazi yitwa Jeanette Karirekinyana mu kugwanya ingwara ya malaria isa niyabaye ndanse mu Burundi mu kiganiro cerekeye amagara y'abantu. Ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Eugenie Mukankusi atubwire incamake y'amakuru avugwa ku Burundi.
Urakoze Oriane, mwiriwe neza nshuti mwese muduteza amatwi. Duhere ku makuru y'abarundi birukanwa mu Rwanda. Kugeza uyu munsi abarundi baciye muri komine Ntega birukanwe mu Rwanda barabarirwa mu 320. Muri abo 116 baturuka muri komine Ntega. Mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze yakurikiranye iyi nkuru. Jean Bosco, aba bantu bacumbitse hehe?
Ego Ejeni, aba bantu bagiye bashikira mu miryango mu babanyi nta bahantu na hamwe bari babaregeranirijwe kugira ngo umuntu abakeneye abasangeho ubakeneye ubarondera mu mihana mu miryango mu ncuti n'abagenzi.
None se ubwo batunzwe n'iki muri kino gihe?
Ego abo twashoboye kuganira uno munsi twasanze ku biro vya komine Ntega baje ku kwakira ifungurwa baronse ubwa mbere kuva bashika zarungitswe n'ubushikiranganje bwo gushikirana. Bavuga yuko mu miryango aho bari babayeho nabi kuko kuronka ico bafungura biragora, baraheza bagasabikanya nabo mu miryango bashikiyemo. Ikindi bavuga nuko bafite ikibazo cy'uburaro kuko aho amazu yabo ku matongo yabo baje bava ko bagiye mu Rwanda basanze atamazu abamwe yarabomotse abandi akaba atari bafise.
None se Jean Bosco, ubu ninde urimo kubafasha muri ubwo buzima bushya barimo uretse abo batu abo babanyi babo?
Ego gushika ubu kiretse ubushikiranganje bwo gushikira na bamaze kurungika utwo kujya two kuba barafatisha nta bandi bantu barabashika ko kugira ngo babafashe babahe ifungwa. Ariko igihe twashika twasanze hariho ishyirahamwe Croix Rouge ririko riragerageza kumenya ibiharuro bimwe by'abo bantu uko bangana n'ibindi bya bijyana. Bakaba abo twasanze bakaba batumeje ko bariko baragira ivyigwa vya mbere kugira barabe ko hari ico bazokora mu nyuma. Ikindi twababwira nuko abo bantu abo mwishyiramwe CICR na ryo ryemeye ko izofasha nko kwegeranya imiryango yatandukanye.
Urakoze Jean Bosco. Iyi nkuru rero y'aba barundi baherutse kwirukanwa mu Rwanda turaza kuyibagezaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ari imbere. Turacyari mu Burundi, hari icyuka kitari cyiza hagati y'abanyeshuri baserukira abandi mu mashuri ya kaminuza y'u Burundi hamwe n'inzego zagenwe na kaminuza y'u Burundi. Twagira ngo mugenzi wacu Fidelite ishatse atubwire uwo mwuka uraterwa n'iki.
Ito umwuka watanguye kuva izo nzego zikigenwa, ariko ibintu bya mbere byerekana yuko hari kitagenda neza hagati izo nzego zibiri nuko uwo banyeshuri muri kaminuza y'u Burundi bose bafashe ingingo guhagarika ivyigwa. Aho mukamenya yuko mu gihe bari kuba bafashwe mu mugongo canke iyo ngingo yafashwe n'abasigukira ku rwego rwo hejuru, iyo ngingo rero abo basirikirwa ku rwego rwo hejuru bavuze yuko batigeze banayimenyeshwa kandi ko batigeze banagishwa inama mu ifatwa ry'iyo ngingo. Aho rero abafashe iyo ngingo ni ukuvuga abasirikira abandi mu mashuri aho bita abaderege bakavuga yuko atacari gutuma bagisha inama abo bagenwe na kaminuza y'u Burundi kubera ko ubwabo bavuga bati si abo twitoreye nabo bagenwe n'abadurongoye kaminuza ati nabo ntibakorera twebwe abanyeshuri bakorera aba bagenye, niko abanyeshuri bavuga.
None imyigaragambyo rero ntabwo bazakomeza amashuri, baravuga ko bazayasubukura, hari icyo babivugaho igihe bazasubirirayo?
Gushika ubu abo baserukira abandi mu mashuri aho bita abaderege muri Gifaransa bavuga ko urugamba biyemeje bazobandanya barugwana ku giti cyabo ko abo barongoye abanyeshuri barugenwe na kaminuza bafata nko kumengo ntibahari. Ese tubasaba ubuyobozi bwa kaminuza yuko bwoganira nyabuna n'abo banyeshuri baserukira abandi ari nabo bavuga yuko bazi neza ibibazo by'abanyeshuri.
Ku bwabo rero bakwitorera ababahagarariye?
ico nico bamwe basaba gushika n'ubu nico bagisaba bati mu gihe turatora abaduserukira tubona yuko atabaturongo adufise ariko tuma dushaka kwigwana ko niko bariko barabivuga.
Ye Fidelite ishatse nawe urakoze kuri iyi nkuru, ubwo turaza kubigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Noneho ubwo n'umwanya wa cya kiganiro muri Sanga.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro muri Sanga. Ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa kane, urunani rw'amashyirahamwe y'abamenyesha makuru b'Abanyafrika, REJAP, bafise umugambi wo kugwanya malaria n'amashyirahamwe mpuzamakungu bakorana bafashe ingingo yo guha agashimwe bita Engagement d'or contre la malaria umurundikazi yitwa Jeanette Karire Kinyana. Uwo murundikazi afise ishyirahamwe ryigenga ryitwa ASSI rigamije gufasha iterambere mu gihugu cy'u Burundi, ivyo akabikora mu gutanga ubuzi mu gutanga ubuzi mu guhingura amasabuni, amavuta, amabuji n'ibindi. Muri ivyo bahingura harimwo ibitari bike bigwanya indwara ya malaria. Ako gashimwe Engagement d'or contre la malaria madame Karire Kinyana yaronse, REJAP ivuga ko ari ku muntu basanze akora igikorwa kidasanzwe mu kugerageza kugwanya indwara ya malaria. Malaria tukaba tuzi ko muri iki gihe isa n'iriko iratikiza inganda mu Burundi no mu Rwanda. Madame Karire Kinyana bazomushikiriza ako gashimwe icese kuri uyu wa mbere uza igenekerezo ya 23 z'ukwezi kwa gatanu i Bujumbura mu Burundi. Kuri uno munsi wa gatatu rero, aho dusanzwe tuganira ku magara y'abantu, twashimye gutumira Jeanette Karire Kinyana atubwire ivyo bikogwa akora mu kugerageza kugwanya ico abo mu rwego rw'ubuvuzi mu Burundi basigaye bita ikiza. Reka tubanze tubumvishe bimwe mu vyo leta y'u Burundi irikiragerageza gukora mu kugwanya malaria bakoresheje amavuriro bita Clinique Mobile mu ntara zitandukanye z'igihugu.
Mu karere k'ubuvuzi ka Kirundo, aho twagendeye abaganga bavuye mu ntara ya Kirundo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu i Bujumbura no mu zindi ntara zidakazemwo indwara ya malaria, bariko bakorera ku mutumba wa Kiyanza bapima malaria bagatanga imiti kubo basanze bayigwaye. Dr Jean-Baptiste Nzoriloka Nkuze arongo intara y'ubuvuzi ya Kirundo aratubwiraho ico cimviro cyo gutunganya iryo sekeza cavuye.
Clinique Mobile yateguwe kubera byibonekeza neza ko indwara ya malaria iguma yongerekana mu gihugu, mbere bikibonekeza ko ku mavuriro usanga bishika bakarengerwa. Niho rero mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya igisaruho nyanganda sida, bacabona yuko umwe wese ahari yova hasi agafasha kugira ngo turwanye icyo kiza cya malaria. Ariho haciye hafata baganga benshi bakorera i Bujumbura mbere no mu zindi ntara barabarongeka kugira ngo baze gufasha abandi bari gusanzwe bakorera mu ntara zirimo malaria nyinshi kugira ngo habe isekeza cyo kuvura abarwayi bose abarwayi indwara ya malaria.
Abanyakiyanza twasanze ku ivuriro rya Gaharo aho basanzwe bivuriza bavuga ko malaria iwabo irenze urugero. Bakira neza igikorwa cyo kuvurirwa ku mitumbi wabo mu isekeza bita Clinique Mobile.
Tubyakiriye neza gose cyane kuko twega abaganga biratugora kugira dushikeyo nkanje ndinawe niko iyo ngwaye ndabura ukuntu noca nshika kwa muganga n'ingoga bigatuma umwana caturemba.
Bagasaba ko malaria yufatwa nk'ikiza ikavugwa ku buntu. Isekeza ryo gusanga abanyagihugu kubavurira mu mitumba liko riba mu ntara zine z'uburaruko n'izindi bihana urubibe zibonekamwo malaria nyinshi. Mu Kirundo, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Arakoze cyane Jean Bosco Ndarurinze. Icyo gikorwa cyari ko gikorwa mu minsi yahera mu ntara zo mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi. Mu Rwanda naho nyene urwego rw'ubuvuzi rurijukiye kugwanya iyo ndwara ya malaria isa n'iyabaye ndanse muri ako karere. Reka twumve mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Uko bwije uko bukeye amakuru atangazwa n'abashinzwe ubuzima mu Rwanda haragaragaza ko indwara ya malaria irushaho kwiyongera. Abakora muri serivisi z'ubuzima kandi baragaragaza ko uko malaria irushaho kwiyongera mu Rwanda ari nako irushaho guteza ibibazo bitari bike. Lieutenant Colonel Jules Kabayiza akuriye ubuvuzi bw'indwara z'imbere Medicine Interne mu bitaro bya gisirikare Kanombe.
Iyo dukora mu bitaro umunsi kuwundi twabonye kwiyongereye, ndetse n'ingorane itera mu mubiri zikiyongera. Ugasanga abantu barwaye impyiko kubera malaria, abantu baje mu mutwe yageze no mu mutwe yataye ubwenge atumva yiyongereye, ugasanga amaraso ye ntago ameze neza ugasanga ndetse yanduye n'izindi mikorobe tose byose bibereye kuri malaria
imibare igaragaza ko mu 2012 mu Rwanda bivuje malaria bari ku 500,000 mu gihe mu 2015 bageze kuri 2,000,000 dusura abaturage mu bice bitandukanye by'igihugu bemereye ijwi rya Amerika ko barara mu nzitiramubu
nzitiramubu baraziduhaye tuzikoresha mbese nk'uko nyine amabwiriza nyine atubwiye
nta n'umwe utaryaba mu nzitiramubu ariko noneho malaria nugura umuntu ari kuza kwivuza ubu naje mu gitondo ariko sindabona igisubizo
nawe malaria yakugezeho
cyangwa iseho nyine
biraterwa n'iki se murabona malaria iterwa n'iki
sitwamenye guterwa n'iki imana niyibizi n'uzo twatwamenye guterwa n'iki
ntabwo mushobora kuba mwishinja wenda kudatema ibihuru ibidendezi
n'uko no kugenda no kubona kidendezi
imibare heruka ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS igaragaza ko buri mwaka indwara ya malaria yibasira abagera kuri 300,000,000 ikica 300,000 ku munsi bangana na 85% mu bihugu bya Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara 3/4 byaba ari abana Nubwo iyi ndwara ya malaria ikajije umurego Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ivuga ko impfu ziyikomokaho zo zitiyongera zikiri ku mpuza ndengo ya 5% kuryama mu nzitiramubu ziteye umuti gutema ibihuru bikikije amazu no kwirinda ibidendezi hafi aho biri mu bukangurambaga Leta y'u Rwanda ishishikariza bene gihugu mu guhangana bya nyabyo n'indwara ya malaria igihe izo mpuguke zabona umuti urambye kuri iyi ndwara ya malaria byakuraho impfu n'izahara bya hato na hato bishingiye kuri malaria akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Arakoze cyane Eric bagira ubusa kuri iyo nkuru yaduteguriye kubijanye n'ikibazo cha malaria mu Rwanda muri iminsi. Madame Jeanette Karire Kinyana Sibanga indwara ya malaria irarembeje abatari bake mu Burundi, mu Rwanda n'ahandi mu karere mbere yuko dutangura kuganira ku kuntu uriko urafasha igikorwa cyo kuyigwanya. Ubanze ukabwira abatwumva muri make uburi we n'icatumye ushinga ishirahamwe sesi agataho ndakwakiriye cyane mu kiganiro muri sanga
murakoze jewe nkuko mwabivuze nitwa Jeanette Karire Kinyana nserukira ishirahamwe asesi mu rurimi rw'igifaransa ni agence consultative en éthique de coopération internationale yatanguriye muri Canada nayitanguje muri Canada kugira kubera nari nk'umunyafrika umurundi afise ashaka araba cyane cyane ibyerekeye iterambere ry'ibi bihugu byacu bikenye hanyuma rero ndakoresha ubushakashatsi narimwo ubwenge bwanje nari na nunguye hanze hanyuma ndi cyofasha ibihugu byacu malaria rero yari ya mbere hanyuma twaciye dushinga umugambi kugwanya malaria mugabo twerekeje iterambere.
Ni muvyo bimwe muvyo nashobora gusoma kuri wewe nkuko bivuze mu nzandiko zitandukanye warabaye mu mahanga nkuko bivuze wara muri Canada imyaka itari mike watashe mu Burundi ryari none sesi wayishinze muhe mwaka ofisi ihe migambi muri make
mu Burundi natashe mu 2014 nari maze imyaka irenga 20 n'iyindi ndi hanze mu byigwa ni ibintu natwawe cyane n'ibyigwa hanyuma narize muri Canada imbere yo gushika muri Canada nari muri Liban imbere yo kujya muri Liban nari muri Cameroon nari natanguriye amashuri bayita philosophie université muri université catholique d'Afrique centrale hanyuma mu ntumbero y'ukuza mu Burundi imbere y'ukuza mu Burundi nane nakoreye no muri Niger no muri Burkina Faso intumbero yacu niyo guhurumbira iterambere mugabo nkuko mwabivuze malaria ibangamiye abantu biteye isoni n'ikigongwe hanyuma nicyo gituma tuyi umugambi wa mbere twishinze nuko twogwanya malaria gushikaho tuyituza kandi twebwe turemera ko bishoboka tugasezera malaria muri ibi bihugu cyane cyane ibi bihugu bikenye kubera uburyo turabufise hari uburyo bushobora kuva hanze mugahari ubundi uburyo twifitiye ngaha mu Burundi cyangwa mu Rwanda tukoresheje nk'ibiti kama twebwe rero mushyirahamwe ryacu irakoresha cyane ibyo biti igiti cya mbere twakoresheje icyo gitegwa cya mbere twakoresheje ni igitegwa twise kataria gishobora kuba ngaha mu Burundi kiva ngaha mu Burundi byaragaragaye ko biba ngaha mu Burundi kandi bishaka kuba no mu Rwanda ahantu henshi muri Afrika. Icyo gitegwa ni cyambere amavuta yayo tugikuramo amavuta aya mavuta yayo yirukana imivu. Tukaba tuzi yuko malaria itegwa cyambere na mbere n'ukuribwa n'imivu. Hanyuma rero tukaca tuhingura amavuta, amabuji, amasabuni, ibyo gukoropesha, ibintu byose bishobora kurinda abantu kuribwa n'imibu. Kubera n'icyo cya mbere, malaria buriya irandukiranira hari mu nzu abantu bagwaye malaria, umubu ukabarya ugaca ugenda kurya uwundi, ashobora kwandukirwa niyo ngwara. Hanyuma rero nicyo gituma twiyumvira yuko ubwa mbere na mbere ni kurinda kuribwa n'imibu tukoresheje ibyo bintu twihingurira.
Muravuze igitegwa katariya mukoresha muri mu masabuni no mavuta mukoresha, none ibindi bitegwa kama dufise mu Burundi mukoresha nibihe, bikora gute?
Muri ayo masabuni, mabuji, ibyo gukoropesha, ibiki turakoresha cyane cyane imikaratusi, nayo imikaratusi tuyikuramo amavuta n'amazi yayo, niyo duca tuyashyirana turayavanga tukayashyira muri ayo mavuta dukoresha. Dugakoresha kandi n'ibyo bita amacayicayi, mu Gifaransa bavugana na masitronelle, nabyo nyine birarinda imibu n'ibindi byinshi twari dusanzwe tufise kama nk'umuravumba, nk'ibyo bita menthe sauvage. Umuravumba mu Burundi cyangwa mu Rwanda barawuzi. Ibintu byinshi, ibyatsi byinshi twashoboye kubikuramo amavuta, nibyo rero tuca duhinguramo ibyo bikoresho bito bito abantu bashobora gukoresha.
None ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, ko tuzi ko nabo nyene bafise uburyo butandukanye bariko baragerageza kugwanya ingwara, mwo bamukorana nabo, mukorana nabo mute kugira ngo mufatanye nguvu zo kugwanya malaria mu gihugu cyose?
Ntitwashobora gutangurira umugambi tudafise uburenganzira bwo gukorera mu gihugu twahawe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ibindi bihugu. Niko ASSI yari ni ONG, ni ishyirahamwe ifise igendera ku mategeko ya Canada. Mu kuza mu Burundi twasabye uruhushya Burundi nk'igihugu kigenga, mugabo kugira baduhe urwo ruhushya twarinze kwerekana umugambi dufise, umugambi dufise wo kugwanya malaria no guharanira iterambere mu Burundi, mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma ubushikiranganji bw'amagara y'abantu baraduha icyemezo, baravuga yuko uyo mugambi uje kunganira imigambi ya leta. Hanyuma ubushikiranganji bw'abarimyi nabo nyine baravuga yuko by'ukuri baremeza ko by'ukuri uyo mugambi ari ingirakamaro mu gihugu. Ubushikiranganji bita environnement n'ibidukikije nabo nyine baramwemeza tubona kubandanya. Ubu rero naho abakora mu gisata kigwanya malaria byo muri ubushikiranganji nabo nyine barabona yuko tubafasha mu guhimiriza abantu kwikingira malaria. Kubera twebwe dukora cyane cyane mu kwikingira malaria, kubera ntituri abaganga mu byo tugenda kuvura, cyane cyane tugenda dukora mu byerekeye kwikingira malaria no guhimiriza cyane ibyo bita sensibilisation, tukigisha abantu. Icyo kintu barabidushimira ko kubera nk'uyu mugambi watanguje icese n'umukuru w'igihugu ku igenekerezo rya 2009 y'ukwezi kwa kane 2011 Ingozi. Byerekana yuko turakorana gushika n'uno munsi muri 2016 turakorana na n'ubushikiranganji. Baratufata nk'aba bavuga mu Gifaransa, bavuga ngo n'abapartenaire.
abantu mukorana nabo bahuza bikorwa
abawego
madame Jeanette kini kiganiro gihijambo abanywanyi biradishwe rya America kumbure barafite ibazo byinshi cyane byerekeye bitegwa amasabuni amabuji musiguye n'umugambi wo kugwanya malaria reka nabo nyine tubahakanya babashikirize ibazo n'ivyumviro ariko mbere yaho reka dufate akanya tumira mate nibutse abatwumva telefone bashaka kuduhamagara ko bagashikiriza ibazo n'ivyumviro ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga kuri uno munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu turiko turaganira ku ngwara ya malaria n'igikorwa cy'umupfasoni madame Jeanette Karire Kinyana aheruka guhabwa agashimwe n'ishirahamwe ry'abamenyesha makuru b'abanyafrika ishirahamwe ryitwa RAJAP kubera igikorwa ariko ararangura mu gihugu cy'u Burundi mu kugerageza kugwanya malaria isa n'irikiratika izinganda. Reka twakire abanywanyi b'ijwi rya Amerika bafite ibibazo bashikiriza umutumire duhere kuri Eli. Eli muratwumva?
Uko twabumva cyane.
Mwiriwe neza Eli.
Allo?
Allo turakumva?
Yego mbanje kwa umutumire.
Eh.
Yego jewe uko na babwiye kabazo nayo ndamufitiye yego je nkuko nayo babwiye je ndahantu nyene mu cyaro sinzi yuko nashaka ndamubaze ayo mavuta canke se ayo masabune yoba yaratanguye gusohoka canke se ari muri cyane y'ibyo ari karateganya ikintu nacyo nashaka ndamubaze niba ayo mavuta yoba yarasohotse twebwe turi nk'ino tushobora kuja karonda mu mabutike cyane se twayabariza kwa muganga.
Uri mu yihe ntara ga Eli?
Jewe ndi mu ntara y'Muyinga muri komine giteranye aho bitwa Tura. Neza neza no kazi ahantu bitwa mu Kidushi muri Tura. Nashaka yenda mubaze kuko ushobora kuyarondera kwa muganga cyane se twayaronda mu mabutike asanzwe adandaza amavuta cyane n'amasabune. Kandi kabazo nako nashaka ndamubaze n'umuntu amaze kugenda mu bihugu byinshi yoba amaze kuronka ibindi bihugu bajya babana partenaire bashobora gufashanya kugira ngo malaria babashe kuyirandura cyangwa bobo ngo ibihugu biteye imbere babona iyo bimaze kugabanuka gusumbya igihugu cyacu kikiri inyuma y'amajyambere. Kandi kabazo nako nashaka ndamubaze iyo mitsi yatubwiye yatubwiye nk'imiravumba n'ibindi mimitsi natwe dusanzwe tibonera none hariho uburyo umuntu ashobora gukoresha nk'uwo muti w'umuravumba bakikingira malaria ufate nk'akarorero akaba yowuvuza ikakawunywa ikabanza ikaba yogabanuka mu gihe yoba yamufasha. Urakoze cyane ifata twanje twarura.
Urakoze cyane Eli. Turaho umutumire mu kanya gato akwishyure reka twakire n'uwitwa Désiré. Désiré turi kumwe?
Yego turi kumwe. Nashaka kubaza gatoya ndumva kuko umusanzu bakorera.
Désiré telefone yawe ndumva itareka irumvikana neza ushobora guhagarara ahantu hamwe canke kwagerageza kugenda kugira ngo umurongo ucemwe neza.
Ego urumva rero nagomba kumubaza. Ahantu boba bakorera mu gisagara cya Bujumbura nyene kubera birakunda gushika nyine ugasanga twaba dukeneye nk'imiti yabo kuko tumaze kutumva no kuma televiziyo atandukanye twaramubonye. Ashaka kubaza aho yo bakorera kuko zikema uno mukusuko no muti nawe tubuze nongera mbaza. Nuko byosika nyine akagira nk'uwo babyigisha nyine kuko ni igikorwa gitangaje kweri. Gutanga ubuzi gusa ahubwo nosaba yuko yoza arabyigisha n'abandi kugira bateze imbere igihugu cyacu. Sinzi ko byoba bishoboka rero yuko ugira abo babyereka kuko ubumenyi utabukuye hanze ubukora ku mugihugu urumva ko yakize mu Burundi tuzakora byinshi. Ni icyo kibazo cy'iwanjye.
Urakoze cyane Desire. Reka duhe umwanya mutumire Madame Jeannette Karire Kinyana abishure. Madame Jeannette Eili yatanguye abaza ati amavuta n'amasabuni yarasohotse ari mu mabutike aherereye mu ntara ya Muyinga, ashaka kumenya ko niba ashobora kuja mu maduka canke ku mavuriro kuronka ayo masabuni. Hama ati arabaza ati ibihugu hari ibihugu mukorana navyo bibafasha mu buryo mu bikorwa muri ko murakora kugira ngo koko uyu mugambi mufise uzotera imbere nka handi mu bindi bihugu mu kugwanya malaria.
Murakoze Eli na Desire batumviriza. Uca mbere nobwira yuko uyu ari Muyinga atokwihebura cyane amasabuni n'amabuji n'ibindi bikoresho si bintu biri mu kazoza ahubwo byari biringa ha mu Burundi. Twaratangiye kubidandaza ubwa mbere na mbere twaranaragiye ni Muyinga hano bita imwakiro kurondera kuraba n'ibyo bafise no mu kirundo n'ibyo bafise dushobora gukurayo. Rero hariho ahantu koperative mu kiro turiko turashaka gukorana nibaza yuko mu minsi iza Eliya ashobora gukura gutora mu masabuni n'aya mabuji aho hafi iwe muri Muyinga. Hanyuma ekariyo n'abandi bo muri mu gisagara cya Muyinga nyene bahora baza kuturaba hanyuma babaza yuko bashobora kubidandariza Muyinga nabyo bikazoba ari ibintu bishobora gushoboka muri uyu mwaka nyene. Ibindi bihugu dufashanya ego hari haba abantu benshi bo mu Faransa bo muri Luxembourg bo muri Cameroun bo muri Canada benshi dukorana kugira barazi yuko malaria ari ikintu gihambaye ari indwara ibangamiye abantu nje gituma bagira ubushakashatsi bwinshi kugira dufashanye badufashe gutsinda iyo ndwara. Nobabwira yuko ari benshi hanyuma n'ubu turacyabandanya no ku byatsi turacyabandanya tugirisha ubushakashatsi kugira turabe noneho aho dutumbereye nko muri Kirundo mperuka gukuraho icyatsi cemejwe n'abashakashatsi dukorana yuko ari ikintu gishobora gufasha malaria. Mu Kirundo novuga nka abahari abari hafi nobabwira cerekeye kenkeriba mu Kirundo sinzi ingene bakivuga. Nobabwira rero ingene bo bifata bayavuga ati none
yaravuze no muravumba nawe nyine ati umuntu yokoresha ate yowunywa ate.
Umuravumba kuva na kera barawukoresha iyo umuntu afise agwaye nk'inkorora atanguye kugwara nk'aka gripe atanguye kumva nyine amerewe nabi kubera na antibiotike menshi. Mugabo iyo umuntu amaze gufatwa na malaria yo fata tuvuge imibirizi cyane cyane imibirizi nk'abantu bo muri Cameroon barawuzi kubera n'imboga yitwa ndole umubirizi no mu Burundi barawuzi nk'umuti. Uyo rero ucuteka nk'icyayi umubirizi hariho wundi bavuga ngo ni umunyegenyege mu Gifaransa bavuga filantus n'ikintu no muri Ghana no muri Uganda no muri Tanzania bakoresha cyane bakayikoresha nk'icyayi umubirizi cyangwa filantus ari umunyegenyege n'ibindi byinshi gutwi kumwe n'ibindi byatsi byinshi ushobora gufata imbere wikingira cyangwa urwaye. Mugabo no himiriza abantu kujya kwa muganga bagwaye malaria kugira bayipime bayitore bayivure hanyuma ugafasha umubiri kwigwanira mu gufata ibyo byayi. nubwira rero uwe Desire nawe yabajije ikindi kibazo ego turatanga inyigisho nubunye hari inyigisho zitunganyijwe ngaha kuri muri Rohero Rohero ya kabiri Ibujumbura kuri Mugamba nimero ya 11 niho tubidandariza mugabo hariho no muri Musée Vivant hariho turafise akabutike badandarizamo mu mafarmasi chimio ngaha mu Gisagara eka no mu mabutike mwamwe barasha gusangayo nayo mavuta nayo ma ayo masabuji amasabuni nibyo byayi nyene yo bisangamwo
eh biba byitwa ngo iki mu mu maduka
nk'amasabuni ni savon à la cater cyangwa bougie à la cater cyangwa amatizane amatizane rero bagenda babaza ngo amatizane nito mu kirundi novuga nti ibyayi by'ingaburo niko ibyayi by'ingaburo
ibyayi bya cater
ibyayi cya cater cyangwa cya mante sauvage cyangwa y'umubirizi cyangwa bimwe bimwe twabigumije no mu madina y'ikirundi kugira abarundi babitore
none kugira ngo umuntu waronke izo ngaburo cyangwa umubiri ushobore kwigwanira neza na neza iyo nywa nk'ibyayi bingana gute ibikombe bingana gute ku munsi kugira ngo nyine izo nguvu wazironke umubiri ushobore gutangura kugwana nk'iyo ashaka kwikingira marari
ushaka mu bisanzwe nk'uko babyita n'ingaburo ibyo byayi by'ingaburo bigaburira umubiri nibyo umuntu ategezwa kuzindukira ko akawunwa hagati imbere yo gufungura inyuma yo gufungura umuntu akama yitwararitse nka kurya umuntu anwa amata cyangwa akanwa anwa nk'amazi akitwararika rero kuba novuga yuko nk'iritiro rimwe n'inusu ku munsi yibyo byayi by'ingaburo umuntu byo tuma umuntu adagwara na gatoyi malaria kandi utagwaye na malaria naho uburibwa n'imibu nturwaye malaria ushobora no kwanduza mugenzi wawe kubera umubu ukuriye ntacikuramwo na ya mikrobe ikuramwo kugende kwitera uwundi kandi uburi kurafasha na mugenzi wawe
urakoze cyane reka twakire n'uwitwa Amuri turi kumwe
yego turi kumwe
uduzi ijwi twumve neza
yego turi kumwe ikibazo ngomba gushyikiriza mama n'ukuri naramubonye kuri televiziyo ibintu akoresha by'ibyatsi kama ibintu yahinguramo agahingura amavuta agahingura ibyo bisiga ugatuma n'imibu nahiri igabanuka igahunga abamenyeshamakuru n'ukuri byari ibintu byoroshye byiza bituma akomeza umugambi yiyemeje kubwira umuntu wawe ko yorandurana icyo kigaca marariya
alo Amuri
nkanjye mvuga muri komine Buganda zone ndava indwara zigwire nyinshi ni marariya ku bana no ku babyeyi bibunge muri icyo gihe rero narishaka uyu mama anyuzize yuko yokwegera abamama cyane cyane bari mu mashyirahamwe cyangwa urwaruka ruri mu mashuri akorane nawe mu kwigisha ingene twakoresha ibyo byatsi kama tutazi kuko tutazi ko kuva na kera ko ibyo byatsi n'abakera amafarumasi n'abaganga batari bwazi ko babindwa kandi bakavurwa kandi bagashyira abakoresha ibintu by'ibyatsi kama bakanwa bumvise inzoka bumvise malariya bumvise umutwe umeneka bagakoresha ibyo byatsi kandi bikabakira mama
urakoze Amuri telefone yawe iri kugora gato ntitukumva ariko nibaza ko muri make icyumviro cyawe yacumvise reka duhe umwanya n'uwitwa Vincent turi kumwe
yego turi kumwe ndabaramukije
miriwe neza Vincent
miriwe neza ndabaramukije n'umutumire
ndabaramukije
yego ndaramukeze uko yakoze ko wagihambaye cyane nsuko yose nagashimwe akabazo ka mbere nashaka kumubaza mbega urabona yuko twebwe mu Burundi cyane cyane abantu cyane cyane b'Abarundi kazi niyo bakunda kwitaba ibintu by'akazi cyane mbega nko mwaryo shyirahamwe ryiwe abakenyezi babaserukiye by'ukuri bikwiye hanyuma kimwe na cyane nk'icyumba na muterera urabona malariya cyane cyane ikunda gukira irabangamira cyane cyane abantu bo mu gihugu hagati nashaka ndamusabe yuko yogerageza nk'ukuntu nko mu province nka zose urashira nka antene antene kugira ngo nk'umuntu akeneye ayo mavuta ayo masabuni ashobore kuyaronka hanyuma ikindi nacyo ni uko azi ko abarundi nabo twumviza amaradiyo mu ziradiyo arakwiye kugerageza kugwiza uburyo ubundi buryo bwa kwita nka publicite kugira ngo n'umurundi ari hariya ashobore kubimenya kubimenya hanyuma ikindi nacyo nomubwira ni uko yoraba ibyo biterwa ariko aravuga kenshi naho ariko arabivuga ushobora gusanga nk'ayo nk'ahantu henshi biba biri ariko twebwe ntitugiteye ugasanga ntidushobora nko kubirima nuko rero namusaba yuko yoraba akabyandika akabishyira mu buryo bwo kubyandika hanyuma akabishyira akabivuga gushyika naho aba nk'amashyirahamwe y'abantu babirima nko muri komakode akabiza ahantu akabarinjiza akabiganya hanyuma bikaba byiza
urakoze cyane Vincent yego reka twakire n'undi twa Tony turi kumwe
ndabumva
muri we Tony kibazo cyangwa icyumviro
nyagaranda mubaje okay izingiro ziki birashobora gushika tukabyumva ku maradiyo ariko kugira bibe tukarindira tukabura none iyo bari mu Burundi cyangwa ari hanze kugira twumve aho bijye dushikira kubera benshi ubu baravuga gusa ugasanga bari mu mahanga kugira bido dushikire tukarindira tukabura
okay urakoze Tony reka turamuha akanya kwishyura neza na neza niba mu Burundi ari haba cyangwa niyo akorera neza na neza arakwishyura mufaso ni Jeanette Karire Kinyana reka duhere kuri Amuri yagukejeje yaguteye intege aravuga ati ahatanze impanuro yuko mwohura cyane cyane n'abavyeyi bafise abana bikasana n'ivyo Vincent yavuze avuga yuko mukwiye kwimenyekanisha cyane cyane mu ntara zo hagati mu gihugu bakabamenya bakamenya abantu abanyagihugu bakamenya ivyo bitegwa ivyo ari byo ntibabitesha agaciro ngo abirandure kandi bifise akamaro ariko Amuri yatangiye avuga yuko mwokorana n'abavyeyi bafise n'abana mu masekeza mukora mu bikorwa mukora mu ntara zitandukanye abakenyezi murashimika ko gukorana nabo ko ari bo bakarigwa n'indwara ya malaria n'abana bakiri bato ndakeka madame Jeanette ga telefone kamugoye reka tugerageze tumugarure ku murongo murakoze mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika radio yacu Radio Ijwi rya Amerika turagarutse ku murongo twari tubuze umutumire wacu ariko turamubonye Madame Jeanette nsubiriyemo ikibazo cha Amuri yarashikirije icyumviro koko ahubwo yavuze ego mwishure
Amuri turabashimiye mwese Amuri Vincent na Tony mwabajije nubabwira yuko icya mbere na mbere uyu mugambi w'iterambere twashatse ko dukorana n'abapfasoni na canke n'abakiri bato ubwo rero ahantu hose dukora tugenda turondera abapfasoni mu mahogo fuma feminine niko babivuga mugabo aho ari mu commune ndava no mubwira yuko aho hoho hariho abantu bari hejuru bashatse uyu mugambi ni musenyeri wa bubanza cibitoki yaragiye kutu turakorana bashaka yuko umugambi ijya muri diocese muri diocese ubwo rero ngira nimba ataravyumva ari mu kuvyumva cyane kubera no mugambi tugiye gukorana na diocese ya Bubanza Cibitoki kandi nkabanzi yuko ndava ari yiri aho dukora nk'ibugarama hariho ishyirahamwe ry'abakenyezi bakingira ikibira nabo turakorana abantu aho hose ngaha mu gisagara mu Kamenge mu Gatumba ahantu hose dukorana n'abakenyezi cyane cyane urumva rero ubwo bwoba ntibube sibyi menye yuko hari inyishu kuri ibyo natwe nyene biturazi ishinga gukorana n'abakenyezi
kuri icyo kibazo cyo gukorana n'abakenyezi kuri icyo kibazo cyo gukorana n'abakenyezi Vincent wewe yabajije ati mwishira hamwe ryanyu ho abakenyezi baraserukiwe
novuga ko ibice 8/10 n'abakenyezi nimba nkoresha abakozi 10/8 n'abakenyezi kubera abakenyezi ubwa mbere baritaba ibikorwa cyane kandi bacabyigisha n'abana babo n'abandi bose bakacabikoresha no mu no mu ngo zabo nje gituma turaba cyane abakenyezi kandi barumva umugambi byoroshye gusumba n'abagabo
ego none ku kibazo cya Vincent kubijyanye no kwimenyekanisha murafise umugambi wo kujya mu ntara zose kugira ngo mugire haba ibiro canke amabutike mu ntara zose z'igihugu
kubera asisi ari igitangura ngaha mu Burundi na myaka myinshi ifise twafashe ingingo yuko twokorana n'amashirahamwe asanzwe akorana n'abanyagihugu ni ukuvuga nk'ubu hariho abaserukira ishirahamwe ihurikiye amashirahamwe yose y'abakurima ikawa abadi mu Burundi bwose mu ma province yose twacha tubabwira rero baturonderere mu ma province yose aha ibyo bafise nk'ibyatsi byinshi bari bafise ubu rero dufise umugambi yuko dusohora nk'ikarata y'u Burundi yerekana mu province imwe ibyatsi dushobora gukoresha tuvuge nko mu Kirundo nko muri Rutana nk'ibubanza nko nk'ibururi imuyinga hose tukaba tuzi tuti ngaha tuhakura iki ngaha tukahakura iki dukorana na naka dukorana ahantu hose tukamenya yuko dushobora kuba dufise umugambi uri mu Burundi bwose ndetse bashobora kuronka ibikoresho ibyo duhingura kandi bashobora dushobora no gukurayo ibyo byatsi muri izo ntara ibyo rero twaracize ko icyo kibazo twaracize cyane kandi nkashima iyo uko ibyo byiyumviro byose Vincent yashikirije kugira ama publicite ku ibyo byose turabishima urakoze cyane Vincent
Madame Jeanette twongera ukibutsa abatwumva ibyatsi byari byo nico bikora muri make cyane kugira ngo abariho bakitwumva ibyo byatsi bishobora kubafasha mu kurwanya malaria haba kubiteka mu cyayi canke kubikoropesha subira twibutse ibyo bitego ibyo ari byo
aha mu Burundi twazanye igitegwa cya katariya mu cyongereza bavuga ni catnip kizanye mu Burundi twasanze hariho noneho ibyatsi byinshi cyane ubundi dufise catalogue n'ibyatsi irenga 20 n'ibindi ushobora guhinguramo ibyo byose donc rero ibyo kuko twakoranye n'ayo mashirahamwe mu Burundi bwose butwereka yuko byatsi bituma byongereza natanze akarorero k'umubirizi natanze akarorero ka ndetse twebwe mu bushakashatsi bita mugabo mu Kirundi bita umunyegenyege cyanke biva ku ntara hari amazina atandukanye hariho ugutwi kumwe hariho icyo bita kenkeliba hariho n'ibindi byinshi abarundi bazi n'amababi y'intumbaswa amababi ibintu byinshi
ibyo byose none byo birashobora kuva mu icyayi birashobora kunyoba
ibyo byose ubiteka nk'icyayi hariho bimwe tuteka nk'icyayi hariho rero nk'ibindi dukuramo amavuta dukuramo n'ibyo gukoropesha cyangwa gukoresha ibindi nk'ama nk'iyo isabune turashyiramo muringa
turashiramwo ibyo bita jatofa turashiramwo ibyo hariho amavuta menshi ava mu bitegwa dushira muri ayo masabuni dushiramwo mbona avuze n'imikaratusi mugabo hari ikintu tutavuze cyane cyane ifungurwa byerekeye ifungurwa atari icyayi hariho ibintu by'amaju bavuga umutobe imitobe ivuye mu mboga ibyo rero imito bivuye mu mboga cyangwa ivyamwa biratuma umubiri ukomera ukigashobora kwigwanira kugira ikagira abasoda benshi kugira naho woba wariwe na malaria iyo malaria ntiyisanzare mu mubiri ngo ugwaze ahubwo mikrobe yinjiye ihite isohoka ntikugumemwo
yego reka duhakanye
ikibazo cya Tony yari yavuze yuko mu Burundi ko ndi mu Burundi cyangwa ndi hanze namubwira yuko kuva mu 2014 ndi mu Burundi mba mu Burundi naho nja hanze kubandanya gukorana n'abo dukorana cyangwa muri Canada kubera asesi iri muri Canada nca ngaruka mu Burundi niyo unyicumbitse
murakoze cyane reka duhe abandi umwanya duhe witwa Asani turi kumwe
yego turi kumwe
mwiriwe Asani muduhamagaye muri he
mwiriwe neza muraho kwijwi rya Amerika
turaho turakomeye namwe
yego turashima yego ngaha mu gisagara cha Bujumbura mu Burundi
ikibazo cyangwa icyumviro
ego bandu nkundira gatoyi mane ndamutse bagenze banje bari bapfungiye ngaho mu ntara ya Muranda ndanje kubaramutsa ndabasuhuda
ishishikara ku kibazo n'icyumviro
ego ku kibazo kiwande cya mbere nagiye nibarize mutumire
alo yarakumva Sani komeza
ego ndamwira namwibarize urabona twe ku kibazo cya mbere mu Burundi tugwaye ingwara nyinshi hari ingwara z'ubwoko bwinshi usanga tugwaye mwebwe ga muganga icya mbere mwebwe izo ngwara hariho tifayide n'ingwara n'izindi zicanze mwebwe ga muganga ga mutumire mwebwe mubona izo ngwara mozi bura gute cyo ni cya mbere
ariko Asani ndakwibutse ko turiko tuganira ku ngwara ya malaria hamu mutumire wacu ari mu bariko baragerageza gufasha kugwanya malaria
yego ndego ni inganda mwibarize mwebwe urabona twege nkicyo nariko ndavuga ku Burundi bwacu urabona ku Burundi bwacu mu Burundi hari intara mu ntara n'izindi zigwaye malaria ukasanga gwa ingwara z'ubwoko bwinshi mwebwe uwo mutumire yoba yamwatumiye yoba afise ububasha ubuhe yoba afise ingufu zihe kugira arahe kumwe yofasha abantu bagwaye izo ngwara z'ubwoko bwinshi za malaria kugira arahe kumwe yofasha abo bantu baba basinzikaye kuko turabye mu Burundi bwacu usanga abantu benshi basinzikaje na malaria cyo ni cya kabiri cya gatatu nacyo cya nyuma muganga twumvise ikibazo cy'amavuta y'ubwoko bwinshi mwebwe turabye amavuta mufise yoba mwa mufise amavuta yako tege mu Burundi mwenga nta mavuta menshi tubona akwiye abanyagihugu bamwe bayisize usanga bamwe bafise iriherehere ugasanga kenshi bivamo malaria mwebwe mwaba mufise ingufu zihe kugira murabe kungene muzana amavuta meza adatera malaria urakoze
cyane Yasani reka twakire n'uwitwa Gabriel turi kumwe allo Gabriel
allo
oui
nanje nashaka nakije n'intererano nongera hehe ntege uwo mupfasoni kubera uwo mupfasoni numvise azi ibintu byinshi cyane by'ingirakamaro ku banyagihugu abanyagihugu aho usanga benshi barugaritswe na malaria hirya no hino mu gihugu ndetse n'ahandi ahubwo yobandanya rwose atera imbere agafasha mu gutonderera ubwo buhinga n'ubumenyi bugakwiragira mu gihugu hose kuko ibyo gihugu kiza kirimo ibyo bintu nyine byose yadondaguye ntibibuzemo ahubwo nyine agira ingufu nyinshi cyane ndetse na leta imufashe kugira kurondera ibyo bintu bikenewe byose kugira abanyagihugu turushirizaho kugira ukuronka kuronka ukuntu twoza turakiriyo malaria kubera malaria n'ikintu kibi cyane gose mu miryango imiryango myinshi mbere ushobora gusanga yugarijwe n'ubukene aho umuntu ashobora kubura igihumbi cyo ikintu cyo cy'umunya nako no munyu usigaye gura igihumbi bose ugasanga na ya malaria iguma isongera na nabandanye rero agira ndamuteye intege gose cyo bitaze cyari cyangwa
urakoze cyane Gabriel reka twakire n'uwitwa Ezekiel Ezekiel turi kumwe
yego ndahumva
mwiriwe neza Ezekiel muduhamagaye muri he
ingayi bujumbura
shikiriza ikibazo n'icyumviro
yego nagomba gutangura kuramutsa umutumire nongera ndamushimira kuri ubwo bushakishatsi n'iki n'ikirundi twari tumenyereye mu Burundi twari tumenyereye tubona yuko ivura malaria urabye malaria yakwiragiye igihugu cyose intara zose twumvise ko no muri mwaro ibangamiye abanyagihugu bo cyane gose twagomba tumusabe n'ukuri araba ukuntu yogerageza gukwiragiza ubwo buhe mu ntara zose z'igihugu kugira ngo yumvishe abanyagihugu bashobore kuya kuko umusegetera yarasenze n'ukubikinga ubu n'igikingana ahubwo wifutse umusegetera malaria n'ikibuza yuko igufata none twavuga yuko imiti yo mivura yakaba yarataye agaciro rero nikivura ya miti baraba tuba kwa muganga turabona ko atabushobozi igifise na gukihuke hari ikindi nacyo nagomba uratumva ibihugu bya Buraya bivuga yuko ngo bihora bitanga karanti ngo karanti purusa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu none birindiriye iki kugira ngo bituvure nyine tubikire imiti yo kuvura iyo malariya kuko twamatwumva ngo ngo mu magara y'abantu ngo ntibahagaritse none tukatubona abanyagihugu baguma bishwa na malaria none ayo mafaranga none acanyikira hehe yaba leta y'u Burundi yaronka niyo fasha abarundi kuvuza abo bantu ariko barishwa na malaria ku buntu
urakoze Ezekiel reka dufata akanya tumire amate ha mu mutumire aragaruka yishuri ibibazo bya Asani Gabriel na Ezekiel
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi
iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM
nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro
ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye
ni cyawe
ni cyacu
Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri sanga cerekeye amagara y'abantu tuko tuganira ku ngwara ya malaria umutumire ni Jeanette Karire Kinyana aheruka kuronka agashimwe ku bikorwa reka rakora mu kugerageza kugwanya ingwara madame Jeanette Asani yagutera intege Gabriel agutera intege na Ezekiel bose bavuga ko ibikorwa mukora ari ibikorwa byiza kandi barabishima cyane Asani aravuga ati amavuta kintu kimwe mu bintu bikomeye yavuze amavuta mukoresha yavuze ati bamwe bahora bakoresha amavuta mwa mugasanga arateye ibihere kuri we yavuze ko hari nibihere bitera malaria sino byemeza neza cyangwa sindabizi neza ariko amavuta mukoresha hari ikibazo muri abona mu mavuta mukoresha cyangwa hari abanyagihugu bari dogera amavuta mukoresha
murakoze asani muri kuri cyo kibazo mugabo ni nta mavuta atera malaria ibyo ntibishoboka ahubwo hariho amavuta ameze nabi abantu bagura mu masoko bakisiga ugasanga bafite umubiri mubi batera bafite ibihere n'izindi ngwara zo kurukoba mugabo ni ayo mavuta bisiga ntatuma umubiri wabo udafatwa n'izo ngwara zo kurukoba nico ngira nico cyumviro yashaka gushikiriza mubabwira yuko nama mpimiriza cyane abarundi kazi cyane cyane kwisiga amavuta gahama ngaha anyi dufite mu Burundi usanga mbere anazimbutse twebwe amavuta dukoresha yose ava mu biti cyanke mu byo bita amagrene
imbuto
mbega navuga gute mu Kirundi
imbuto
canke mu byatsi canke mu mizi canke na mavuta meza cyane tuvuge nka mavuta ya muringa na mavuta meza cyane ni na mavuta ava mu mbuto za muringa harimo n'izindi mbuto bita zibivura hinda bitanga mavuta meza cyane bituma ingwara zo kurukoba zihera n'ibihere hanyuma na ndetse na hari igitegwa ntavuze igisuru igisuru ni imboga kandi noneho kiravamwe amavuta iyo mikaya tusiravamwe amavuta ayo masitronera aravamwe amavuta ayo mavuta yose twebwe turahimiriza kugira tuyashire mu byo abantu bashobora kwisiga ibi bavuta ibishishwa by'imicungwe nabyo nyine biravamwe amavuta nabyo nyine turabikoramwe amavuta dushira mu y'abantu bashobora kwisiga twebwe rero ubwo buhinga tuzaniye abanyagihugu bo mu Burundi no muri Afrika dushaka yuko uyu mugambi kwira muri Afrika mu Rwanda na hose ushike hose kugira abanyafrika babimenye babikoreshe bige gukoresha amavuta meza atari amavuta avuye muri bya bindi bakora bavuga ngo na ama produits chimiques bya bindi bakorera muri laboratoire cyangwa bakoresha amapudo amomora umubiri cyangwa aturira cyangwa kugira inkurikizi imbi nobwira yuko rero asani nomubwira yuko ahari yo himiriza cyane cyane abapfasoni abakenyezi gukoresha amavuta kama yo ngaha twifitiye kandi noneho abarundi n'abanyarwanda barazi neza yuko bataronse amavuta avuye mu biti bashaka gukoresha n'amavuta y'inka mu kwisiga
ayo yose nayo nyine aratuma
amavuta meza cyane
nayo nyine aratuma imibu itagira itakurya
oya sinobye gushika hiyo natuma aho atuma umubiri umera neza hanyuma novuga yuko ayo mavuta y'inka canke amavuta y'amamesa canke ayandi ushaka kwisiga ku rukoba ucuyacangamwo ayandi mavuta rero atuma imibu itakurya ikagira akamoto ako kamoto rero k'imikaratusi k'amasitronere ka kateri imiravumba y'ibiki ni utuma ako kamoto niko gatuma imibu yiruka
kuri iki kibazo cerekeye imiti Ezekiel yashatse kubaza ati imiti kwisa niyataye agaciro imiti bafata kuko bamwe bamwe rimwe na rimwe turumva bamwe bavuga ko bafashe imiti ya malaria ariko bumva umengana nta nguvu ifise mu mubiri bamwe baravyidogera ivyo mubivuga kwiki imiti hari iyo imwe yoba yarataye nguvu canke abantu mu mibiri yabo itagikora neza mubivuga kwiki
ico novuga yuko ico kibazo ni kibazo cerekeye n'abaganga bashobora kucishura nibo bama babona ingene bahaye umuti umuntu ingene ashobora gukira cyanke agakagwaragurika iyo miti ntiyagire ingaruka nziza ku magara yiwe muzanira ico onye sino kirandira ko cyane mugaho novuga yuko kenshi na Gabriel yabivuze kenshi hariho ubukene butuma n'umubiri uba waramerewe nabi n'irya miti bayiguhaye ugasanga iguteye ingaruka urabuze amaraso ugize amafigo ukagwara amafigo kubera imiti ikaze gusumba umubiri wawe cyo gituma duhimiriza cyane abanyagihugu gufungura neza bataragwara kwikingira
hanyuma
naho bogwara nibaheza ngo basinzikare
kubera
n'imiti
urakoze cyane madame Jeanette akajambo kanyuma amasegonda make cyane abantu benshi bagukejeje baguhaye inkomezi zo kubandanya ibikorwa muri mu akajambo kanyuma mu bashikiriza karakara
novuga yuko akava nobwira abarundi n'abanyarwanda batwumviriza ko bo tangu imbere y'ukurondera ibintu biva hanze botangura gukoresha ibyo dufise ngaha iwacu umuntu akitunganya mu byo gufungura akitunganya mu byo kwikingira malaria mu gukoresha ayo masabune duhingura ngaha iwacu mu gukoresha ayo mabuji mu gukoropesha mu kugira isuku ryiza kugira indwara ya malaria tuyitsinde kandi jewe ndazi yuko bishoboka tukayitsinda tukayisezerera
hanyuma
tangure rero kwiyumvira iby'iterambere.
Yego. Mwo duha nimero zanyu masegonda make cyane aho abantu bashaka kubahamagara bakaronka izindi nyigisho canke n'ivyo bikoresho byo kwirinda malaria.
Asisi twebwe muri Asisi kuri Mugamba nimero 11 muri Rohero 2 twitaba ku telefone 22 71 35 17 48 30.
Murakoze cyane gose madame Jeanette Karire Kinyana mwari mu kiganiro muri Sangana Oriane Tangishaka naho ubutaha.